Nzamba.
Nzambi rasamirana. Amakuru na Emmanuel Ndayishimiye.
Turi kwigenekerezo rya 31 Kigarama umwaka w'2022 sangwe kaze cyuti bakunze ba radio Nzamba murano makuru mu rurimi rw'ikirundi amakuru mukurikira kandi kubuhinga ngurukana bumenye kuri wezi 3 akaburungu Nzamba akaburungu org ahagaze kuri zingingo nkuru biratangaje kubona umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye afatira ku rubanza Senare Ntahinyuzwa yaciriye Major Peter Ubuyoya kugira leta arongoye ntiyumvire kumushingurana iteka bishikirizwa n'abanonosoye by'amategeko birekana ko urwo rubanza rutaraba ntabanduka. Imyidogo ni myinshi ku banyagihugu bo mu ntara ya Bururi igituma ngo batozwe amafaranga adaciye amategeko amafaranga agenewe kubaka ibarabara rihuza intara za Bururi na Makamba ni mukanya muravyumva. Turabwira kandi nayajanye n'ubyicanye abantu bagandaguwe mu ntara ya Bujumbura na Muramvya inosa kubyimana ari mu buhinga by'ivyuma idoni idojyano makuru ni mukanya yashase kaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaha ikaze umuntu umwe yaraye yishwe arashwe abandi batatu barakomereka cyane mu gitero cyakozwe ku modokari ariko imanuka mu gisagara cya Bujumbura. Icyo gitero bivugwa ko cyakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana mu gacimbiri buhoro komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura. Amakuru yemezwa n'abajeje intwaro muri zone Jenda aho bavuga ko kandi ko abantu babiri bafashwe ku mvo z'amatohoza. Bonfis niyongere
makuru atangwa n'amasoko ya Radio Nzamba agateka kawe mu bice byegereye ku ruhororo hategerewe imodoka rivuga ko yaje iva mu ntara ya Mwaro ikavugwa ko yariko igana mu gisagara cha Bujumbura. Amenyesha ko hari gihe isaha zitatu z'ijoro zirenga abantu bari muri iyo modoka yo mu bwoko bwa Probox baguye mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho barabarasa bageze aho ku ruhororo mu gacimbiri buhoro ka zone Jenda ya komine Mugongomanga. Ayo makuru nyine akavuga ko umukenyezi umwe mu bari muri iyo modoka yaciye acikana ubwo nyene abandi batatu barakomereka. Bamwe mu banyagihugu baba aho ku ruhoro bakavuga ko ako gace hamwe habera ubwicanyi n'ubusuma bukorwa n'abantu mu masaha yitereye y'ijoro akaba atanu hacaruka bagasaba ko hoshirwa ikirindiro cy'abajejwe umutekano kuko abaza gutabara bazava imujejuru mu ikambi y'ijana na 21 y'abaparakomando abo nabo bakaba bari ku birometero 4 by'aho ku ruhoro. Mu gitondo cyo kuri wa kane hari abantu bane bahagaritswe bavuga ko babafatanye inkowe mu bwoko bwa Kalashnikov hamwe n'amavuta yo kuyisukura. Bamwe mu banyagihugu baho ku ruhororo kibaza ko bafashwe boba bariko bararemintanizwa kuko umwe mu bafashwe yaheruka guhunguka ava mu gihugu yari yarahungiyemo kuva mu mwaka w'2015. Imiryango yabitamenyesha ko bafashwe kuko basanzwe ari abanyamanyamigambo itavuga rumwe n'uri ku butegetsi CNDD-FDD. Umutekano muke ukaba waheruka guhungabana muri komine ya Mukiki yahanduru bibe na komine Mugongomanga mu kwezi kw'icyenda aho abantu bane bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho abandi babiri barabugwa irengero. Mu ntwaro barahumuriza abanyagihugu bakavuga ko abafashwe bafashwe ku mvo z'amatohoza.
Bonfis niyongere ubwicanye kandi hari kiziga cy'umuntu cyatowe muri komine Mbuye intara ya Muramvya kuri uyu wa gatatu. Amakuru ava ahatowe ico kiziga akabavuga ko yari umwigisha wo muri iyo komine nyene akaba yishwe aciwe umutwe. François Bizimana.
Nuko makuru avaho muri komine yambuye abivuga icyo kiziga cyatowe mu gatondo ko kuri uyu wa gatatu. Emmanuel Imani yakiza yarumwigisha wo kwishure shingiro ya Migezi muri iyo komine nyene yambuye. Ikiziga ciwe kikaba cyatowe hafi yaho yarasanzwe aba. Ababanyi babonye icyo kiziga bakaba bavuga ko Emmanuel Imani yakiza yishwe aciwe umutwe. Igihe babona icyo kiziga ngo umutwe wari ukwawo umutumba nawo ukaba ukwawo kivirirana hagati mu kidengeri cy'amaraso. Ababanyi bavuga ko bari babanye neza n'uwo mwigisha yaraye agandaguwe naho yishwe yaciwe umutwe. Abo baba aho hafi yaho icyo kiziga cyari kiri bavuga ko batigeze bumva aruha canke akoma induru ngo atabaze. bagasigura ko uwo nyakwigendera yoba yiciwe ahandi akicwa mu gicugu cyane mu nyuma ikiziga kigatabwa ngaho. Amakuru avaho muri komine Mbuye yavuga ko hari abantu batatu bahagaritswe n'igipolisi kumva z'amatohoza mu kwabo wakozwe icyo gipolisi kikaba cyabasanganye impuzu ziriko amaraso. Tukaba tutaronse mustaneri wa komine Mbuye wagire icyavuze kuri ugo rupfu.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Tubandanye amakuru twateguriye akamara maza kubyara ibishikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo leta y'u Burundi nyari kwiye gufatira ku rubanza rwaciwe na Sentare kumuhisi president Buyoya mu kutubahiriza kumushingura n'iteka. Kugu mushingu wa manza Janvier Bigirimana nguguru wanza guachiwe ni gwari na wanduka na chane chane koba fise wubasha goku nguruza ni mumutega matukui.
Jambo gyare rishikirijwe na president Ndayishimiye kubijanye nukuba leta y'Igitega yagumye mu gacere kubijanye n'urupfu rwa nyakwigendera president Pierre Buyoya. Jambo ririmwo ibihushane ririmwo n'ibintu biteye isoni kubijanye n'iby'amategeko ategekanya tutibagiye kubijanye na politike eka n'imvo zifatiye ku buntu gatezwa kuranga abarundi cyane uwitwa kwasanzwe abaserukira ku rwego rwo hejuru. Cyambere coco umuntu yovuga nuko biteye isoni kumva umukuru w'igihugu mu kwishucu kibazo avuga ati president Buyoya ni umuntu twatwarashiriye urubanza, ni umuntu rero leta tarikijejwe kubera hari urubanza yaciriwe. Cyambere coco twagomba twibutse yuko ingingo ya 40 y'ibwizwa shingiro vuga neza yuko umuntu aguma afatwa nk'umwere mu gihe urubanza ashanki cahike kwako bitarashobora kugaragazwa hakurikijwe amategeko kandi umuntu yaronse uburenganzira bwo gushobora kwisigura imbere ya Sentare. Turazi uko urubanza ruvugwa rero ari urubanza rwabayemwe amahinyu menshi kandi ari urubanza president Buyoya cyo kimwe n'abandi bagirizwa muri urwo rubanza batashoboye kwisigura nk'uko amategeko abivuga. Bisigura yuko kuri ico cambere cyo gufata yuko hariho urubanza rwari rwaraciwe ni ibintu bitana fashe na gatoya n'ikindi gituma bidafashe urubanza rwari rwahamagawe ku rugero rwa mbere, ni kuvuga n'urubanza rwashobora kunguruzwa, ni kuvuga nta rubanza ntabanduka rurashobora kuboneka muri iyo dosiye. Bisigura yuko atamuntu yofatira kuri urwo rubanza wagombe kunyanyasa ashanke gufata uko ashatse abantu bavugwa muri urwo rubanza.
Yari umushingu wa manza Janvier Bigirimana. Uburundi na rukingo rwa coronavirus bukeneye kuko ubusanzwe burufise, ivyo vyavuzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ejo mu kiganiro yatanze ku Barundi ingozi kome ko nakuze muhinga akaba n'umushagashatsi mu ndwara zanukira ku mugabane wo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Arerekana ingene ivyo kudacandaga abanyagihugu bishobora kubera intambamyi ku Barundi bafata ingendo bajya mu bindi bihugu badafise cyerekana ko bacandazwe. Francine Kanyange.
Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abona ko leta ingingo imaze gufata zikwiriye kugira ngo igihugu gihangane n'ikiza cya COVID-19. Kubwiyo rero ngo nta rundi rucanco rukenewe kuza gukingira Abarundi.
Ariko ntimubona ko rucanco rwa mbere twari twarutoye, none muri ko murondera urundi na rucanco kudukinga na reka tuze. Leta y'Uburundi ntiyari yagerageje kurondera urukingo bikwiye, ubu niyo ya mbere yaje kurondera urukingo kandi twaratoye urukingo rw'ukuri urwaribwo urucandago rukomeye nizijya ngingo za leta.
Nayo komeko nakuze umushakashatsi mu ndwara zandukira aributsa ko COVID-19 arakaranda mu byo kwirwanya rero ntibiraba igihugu kimwe gusa.
Uburundi butegezwa kwitegura nk'uko ibindi bihugu byose byitegura, bagashyiraho ingamba zo kurwanya icyo kiza nk'ibindi bihugu, harimo no gucandagisha abantu kuko ejo batabacandagishije bazohava bamwe bafata ingendo babura aho baca kuko aho bazoshikira inyuma y'u Burundi bazobaka urupapuro rw'urucanjo, no kuvuga ijya karita y'urucanjo nta kujya muhora mubibona ingene bayaka muri ya ngwara bita cyinje jone.
Mu Burundi ibiharuro bitangwa n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu byerekana ko abantu bamaze kwandura coronavirus mu Burundi barenga 800 abimaze guhitana nabo akaba ari 2.
Francine Kanyanga rakenuye twebabwiye mu ntango zano makuru abanyagihugu mu ntara ya Bururi baridoga ko bari kwaratozwa amafaranga yo kubaka ibarabara Bururi Makamba nkuko bishikiriza ayo mafaranga ari kwatozwa mu makomine yose agize iyo ntara abanyagihugu bagasaba kuyongingo yo hagarikwa kuko giye gusongera isibe ubukene bwari wasanzwe ni nkuru ya Oso Prosper nzisabira
amakuru avaho mu ntara ya Bururi amenyesha ko ayatozwa atangana bivanye n'icyo umuntu akora umuhana wari wo wose urugo wari wo wose rutegerezwa gutanga 2,500 aha ngo abanduza ayo mahera baragaruka bakaraba icyo umuntu akora hambande yayo aba yatanzwe ku ngo ngo abunguruza abantu ku mapikipiki batozwa 5,000 abakoresha amamodokari ni 10,000 abadandaza cyo kimwe n'abakozi ba leta bagatozwa ayari hagati 15,000 na 20,000 nkuko amakuru ava muri iyo ntara abandanya bivuga ibyo kandi ngo birahungabanya imirimo nkuko babandanya babishikiriza bikanatuma hari n'aba bafite ibyo barondera bitorohera ko babironka abanyagihugu mu makomine atandukanye yo mu ntara ya Bururi bamenyesha ko imbere yuko uronswe urupapuro ubwo ari bwo bwose muri komine ubanza gutangishwa ayo mafaranga yitwa ay'inyubako ibarabara naye abarongoye amashyirahamwe yabunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki no mu mamodokari bagizwe cyane cyane n'ugwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD bahiga buhongo uwo wese akora uwo mwuga atarariha yishura ku bibazo by'abanyagihugu n'abamenyesha makuru kuri wa gatatu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yavuze ko kubaka ibarabara ari integuro ya leta isaba amadeni mu mabanki akomakomeye kugira ngo ibarabara ryubakwe bivanye n'ubukire babona mu miryango abo banyagihugu bo makomine agize intara ya Bururi basaba ko iyo ngingo yo kubatoza amahera yo hagarara ku neza y'umunyagihugu atamikora abona
Oso Prosper nzisabira tugushimire ni nahano rero duciye dusozera no makuru nshimire umwe wese muri bagenzi banje bayarondeye shimire namye mwadukurikiye Emmanuel Ndayishimiye nari kuri micro ndabifurije umwaka mushasha mwiza w'2021 mugiremwo amata n'ubuki ube umwaka w'amagara meza ndabasezeye nawe ubutaha